Iri mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa mbere itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018 muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Iki gikorwa canje nikaba catanguye mu kwezi kw'indwi mu 2017 kaba tugiye kugisozera uyu munsi mubona turi ngaha.
Uyu ni umunonotsi w'umurundikazi rurangiranwa ku rwego mpuzamakungu Francine Niyonsaba, aho yasozera mu nyubako z'ishuri ry'imyuga ETS Kamenge inyigisho zo kwinonora imitsi zatangiye umwaka uheze. Iyo nkuru hamwe niyerekeye umunyeshuri yari yaranyurujwe n'umwigisha wiwe mu ntara ya Gitega yarayatowe mu ruzi rw'ironza agihema ariko amagara yiwe yifashe nabi, n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Mahoro Oriana. Turahera muri Sierra Leone hakivugwa amatora. Umuganga ukomeye muyita avuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu ca Sierra Leone ni waboneka ko uri imbere gato yindi migambwe mu majwi ejo ku munsi w'Imana ku majwi kubice 75% by'amajwi yaramaze guharurwa inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku igenekerezo rya ndwi. Ariko biragaragara ko ata mukandida yiteze gutsinda mu gice cya mbere, ku buryo abakandida bariko bararaba ingene bo kwiyunga bakagira urunani mu kurindira ko hashobora kuba igice cya kabiri cy'amatora. Umukukuruke mu gisirikare General Julius Maada Bio yaserukiye umugambwe Sierra Leone People's Party ni wazi imbere gushika mu majwi, afise 43 ntibice 3%. Azi imbere ya Samura Kamara yahoze ari umushiranganje imigenderanire n'amakungu yaserukiye umugambwe usanzwe uri ku butegetsi All People's Congress gushiku nawe afise amajwi 42 ntibice 6% by'amajwi yaramazwe guharurwa ejo ku munsi w'Imana. Umukandida rero akaba asabwa gukwiza amajwi 55% kugira atsinde mu gice cya mbere muri ayo matora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ritangaza ko inzara iriko itera yiyongera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bitewe cyane cyane n'intambara hamwe no guhunga kw'abanyagihugu mu ntara ya Kasai mu karere ka Tanganyika hagati no mu buseruko bw'igihugu. Oni ishikiriza ko imiliyoni 7 by'abanyagihugu na cyane cyane bo mu gihugu hagati babangamiwe cyane n'inzara yo ku rugero rw'amafa. Ibyo biharuro byiyongereye 30% kuva mu mwaka wa 2016, kandi biragaragara ko ku rubuga atacerekana ko kazoza kagiye kumera neza. Ibyo bishikirizwa n'umuvugizi wa PAM n'igisata cya Oni citaho imfungurwa. Oni ivuga ko yasabye imiliyaridi 168 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha imiliyoni 10.5% by'abanyagihugu muri uyu mwaka muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akamu ka Oni kavuga yuko katitabwe neza bishimishije nk'uko yifuza. Abarwanyi 16 b'umuhari wa leta ya Kisilamu barishwe muri Misiri mu rugambi cyo gihugu kirimwo bwo guhiga abakora iterabwoba cyane cyane mu ntara ya Sinai. Ibyo byashikijwe ejo ku munsi w'Imana n'abategetsi ba gisirikare. Iryo tangazo rivuga ko wafuye mu bitero gisirikare kimazemwo iminsi 4 muri rusange abarwanyi barenga ijana hamwe n'abasirikare bashika kuri 16 nibo bamaze gupfa kuva ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri hagitangura ibitero mu ntara ya Sinai. Kuva mu mwaka wa 2013 igisirikare cyakuye ku butegetsi Perezida Mohamed Morsi niho abajejwe umutekano baciye batangura kurwanya imirwi y'intagondwa irimwo n'ishami ry'umuhari wa leta ya Kisilamu. Abantu 11 bose bari mu ndege y'abikorera utwabo yo muri Turukiya barafuye ku munsi w'Imana ejo inyuma yaho iyo ndege ikorokeye igasha igatokombera mu manuko bwa Irani nkuko abategetsi bavuga umuvugizi w'ishyirahamwe ry'indege ry'abasivile muri ico gihugu ca Irani Reza Jafarzadeh avuga ko iyo ndege yaguye mu misozi iri ku birometero 370 mu manuko bw'umurwa mukuru Teherani abategetsi bavuga ko iyo ndege yagurutse iva mu gihugu ca Emira Arab Uni yerekeza i Istanbul mu gihugu ca kumurwa mukuru w'igihugu ca Turukiya iryo sanganya ribaye inyuma y'irindi yabaye y'indege yakorotse mu manuko bwa Irani ihitana abantu 35 bose bari muri yo barafa mu kwezi kwa kabiri abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi w'Imana baremeye ko ataco bazokwemerera igihugu ca Korea ya ruguru kandi bazobandanya bagisatira bagasatira n'ubutegetsi bwacu naho hatekanywa umubonano hagati ya Perezida Donald Trump na Perezida Kim Jong-un wa Korea ya ruguru Mike Pompeo ni umuyobozi w'ikigo CIA cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu yavuze cyo ku munsi w'Imana ko Amerika ititeguye gukora ikosha mu gihe ibiganiro bizaba byatanguye Pompeo yavuze ko umutegetsi wa Korea ya ruguru abwizwa kwemerera Amerika ikabandanye myimenyerezo ya gisirikare na Korea y'Epfo kandi akemera ko baganira ku kuvavanura n'umugambi w'ibirwanisho ruhonyanganda atari uko ngo nta gishoboka
Urakoze Louise ku makuru baduteguriye Ubunaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'iminsi ine umunyeshuri Yvette Nshimirimana anyurujwe n'umwigisha wiwe yari yatowe mu ruzi rubyironza yari agihema ariko amagara yiwe yifashe nabi mu bitaro by'Igitega aho ariko aravurirwa. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Mukabo mutima ndarumva fashe kwitsose ndanumva runtu ankubise mu mutwe inshuro zitatu nkumva umwe ngaruvuga nk'icumi acanjana kunsonurira mu ruzi agiye kunsonurirayo cafata bijya bintu bijya byuma biba biri kundaraye ndumira ko nyine ndabyumira ko birankingene yonsonurirayo yabonye ko byamunaniye acafata amaguru arabenduza acanjana sunukirayo gihe imana yarashinze naciye ngo ahantu ku nkenye ku nkombe y'uruzi
uyu ni Yvette Nshimirimana umwigeme w'imyaka 20 yiga mu mwaka w'icyenda ku ishuri bita Lycée de la Perseverance rira yitwa Imweya muri komine ntara ya Gitega ahasigura uko umwigisha wiwe biharuro Nestor yabarugira yarayamuhakije buca mutwara aho yateguriye kumwica Yvette na Imana avuga ko yari yaraye kuri uwo mwigisha muri karitsiye ya Nyabututsi ni mu gisagara cha Gitega aha naho yatubwiye icyatumye aja kurara kuri uwo mwigisha wiwe
kubera iki wari waraye muhiriwe
Ajaragye tumbya tije si shobora kuguma ndaraguza kandi uzi kibi wankoreye. Ati rero je nunyereke ndaro acha vuga ngo lindya ngo lindire je nzokujana. Muza kujya nibukira sati. Uri nzo kujya. Jicho nabigirira nari ndakize ko twari tumaze imisi dushwana nabo muhira. Kora naguma mbona umwenga agomba kumpenda. Hanyuma acharagira ngo nta kundi ngo ingendo ndarahantu ndakujana.
Be ubwo rugendo rwagarukiye he naho nyene Yvette yashoboye kutubwira ivyamushikiye
turiye turagenda batwururukije ngo ahantu hitwa Imwanzani narasomye ku gipankarte nari mbonye tuja turagenda tururuka tugenda n'amakuru nkaguma ndamubaza twashitse Imwanzani saa kumi na zibi turagenda
ni yakubwira ko mugiye
yavuga ko tugiye bukirasazi
bukirasazi gukora iki
kora rero ivyo ndayiwe kandi bari barebe barashwana n'umugore kora rero nari ndaye yavuga ati ngiye kukumikumiza ibukirazazi hama umugore nawe akumina ndabe yuko induru zagabanuka
yarasanze kwigisha
yanyigisha mu icyenda dushyitse aho ku kiraro ashakangura kumbwira ngo niwuheze kino kiraro ngo ingene kimeze hanyuma ashavuga ngo niwicare none uruhuke tugeze hagati na hagati ashambaza ngo bebe ngo wajye wambaye ikabutura ashambaza ngo yambaye nyine acaragiye inkura inkurana n'indi nari nambaye ashasigara nambaye igipoyo nyine cyandicara nicaye umugabo muzima ndanumbafashe kwitsosi ndanumva runtu ankubise mu mutwe incuro zitatu nkumvume ngaruvuka nk'icyuma acanjana kunsonurira mu ruzi fata bijya bintu bijya byuma biba biri kundaraye yabonye ko byamunaniye acafata amaguru arabenduza acanjana sunukirayo
ku mutumba wabihanga muri komine ya Gishubi intara ya Gitega aho uwo mwigeme yarasanzwe aba agashavuka ari kenshi ku nshuti abanye n'abagenzi b'uwo munyeshuri jane nayo inkuye ni inasenge uwo munyeshuri
nohe nyuma ro kwica abandi bamuretse yo kwica n'abandi kumure ntiyo bari uwo gusa ari naho ku munsi kuvyo agira ati jewe wahava mbera nabi reka ndamukureho yombera nabi kumbure yo bari amaze kubigirira n'abandi ese umugore gwiwe akaza kumenja ntagira ya mujana ntagira ni mwana tugahera ukagenda ntidusubire kumubona baza tuvyumva no munsi mu gitondo aha twabuze iyo tuja twari marine ntacyo umuntu akivuga aha twahomewe
mwari musanzwe umutsi yuko afise inda
uwo ari umunyeshuri kanini nta ubizi nawe nyene byomenye wa nuwo yamujanye niwe azi ikintu bandurutse hari naho wasanga ari byo nyene muri ifite natwe twiyumvira ko cyo bari ico
abagyango bayivete shimira imana barasi ico basaba
dusaba yuko bo abo bantu bameze nkuko batoza barabihangana abashobora bakora mu kazi
nyene cyane niko ndabibona kandi bagakurikiranwa n'amategeko ko ari bagahanwa bikwiye kugira n'abandi bose uro basigaye wese ahabonera icigwa hakurishiure kwe
muri polisi bamenyesha ko wagirizwa ico caha akitararondegwa kugira ngo ashigwe imbere y'ubutungane igitega Fidel Danton Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bonante
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika inyuma yaho kuri uyu wa gatandatu umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigendanire ahagarikiye gahunda ziwe i Nairobi kubera indwara yasubiriye kubandanya bimwe mu bikorwa yari yategekanyije kuri uyu w'Imana hari n'ibindi byigijwe inyuma nko kujagwa hahoze ambasade ya Amerika hatewe n'abihevyi mu mwaka w'1998 ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
Steve Goldstein arabijanye n'imigenderanire mu biro by'umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yabwiye itangazamakuru ko Tillerson yorohewe kandi gahunda yari yahagaritse azibandanya kuri uyu w'Imana Goldstein yasiguye ku bugwayi bwa Alex Tillerson yagize bwatewe ahanini n'uburuhe bwinshi yagize aho yari akora ku bintu bihambaye mu minsi iheze harimo ikibazo cya Korea ya Ruguru bimwe mu byaratekanije gukora muri Kenya yabihevye ibindi nabyo byasubitswe ariko bizokorwa imbere y'uko arangiza urugendo rwiwe kuri uyu wa mbere mu bikorwa byigijwe inyuma harimo kubonana na Monica Juma umushikiranganji w'imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu bagasangira iruhande yo kuvugana iby'akazi yateguye kandi guhura n'abakozi ba ambasade ya Amerika i Nairobi azonagendera kandi ikigo cyitwa PEPFAR kigwanya sida ku mugabane wa Afurika giterwa inkunga na Amerika umunyamabanga wa Amerika ajejwe imigenderanire yashitse muri Kenya ku munsi wa gatanu ku mugoroba yaraje ava mu bihugu vya Ethiopia na Djibouti avuye muri Kenya azobandaniza urugendo rwiwe muri Chad na Nigeria agishika muri Kenya yavuze ko yishimiye kubona Perezida Kenyatta n'umunyapolitike agwanya ubutegetsi Raila Odinga bemeye gushyira ku ruhande ibibatandukanya no kubaka igihugu cya Kenya ariko kandi yanamenyesheje ko yifuza kubona imigenderanire mu by'ubutunzi hagati ya Kenya na Amerika itera imbere kurusha guhanahana ibidandazwa bikiyongera agitanga urugendo rwiwe rwa mbere yagize ku mugabane wa Afurika ku munsi wa kabiri w'iyindwi turiko turarangiza Rex Tillerson yari yavuze ko azanye miliyoni 533 z'amadolari y'abanyamerika ziyongera ko ya Amerika yari isanzwe itanga mu gisata co kugwanya inzara yatewe n'intambara n'indyane mu bihugu vya Somalia, Ethiopia, Sudani y'Epfo hamwe n'ikiyaya c'ikiyaga Chade yemeje kandi ko myaka 12 imbere Amerika izotanga umunyaga nkuba ku miliyoni 300 z'abanyafrika n'imiburi iburi biciye mu gufashanya na leta n'abikorera utwabo eroje uri kaneza Nairobi irujya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu muntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Hanyu muntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Hanyu muntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umukenyezi w'umunya-Uganda yagenewe kuja kuba umucamanza muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha I Lahe mu Buhorande, Madame Solomi Balungi Bosa yahora ari umucamanza muri sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu ari yarusha muri Tanzania mu gihe abategetsi b'ibihugu bya Afrika batarara bagiza iyo sentare abahamagarira kwirinda gukorera ibyaha abanyagihugu aho kwinuba iyo sentare ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Solomi Balungi Bosa umuganda kazi w'imyaka 62 n'umunyamategeko amaze imyaka irenga 27 muri ako kazi Balungi Bosa n'umunyafrika agenywe mu gihe ibihugu vya Afrika vyinuba iyo sentare cane biyagiriza ko ihengamye kandi ko atamunyaburaja icira imanza mbere bimwe mu bihugu bitandukanye byaratangaje ko bigiye gukura karenge muri iyo sentare akaroreruka hafi no Burundi buheruka gusokora karenge muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Balungi Bosa akebura abategetsi b'ivyo bihugu nyabona gushira imbere neza yabo barongoye gucyo bazurabe ko haraho bahurira n'imitaha ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha
They were put up to help common people.
Ati sentare nk'izo zashyizweho ngo zifashe zongere zitunganirize abanyagihugu bato bato nico gituma abategetsi badakwiye kuzitinya ahubwo bazifasha gushira mu ngiro icyo gikorwa none nimba nabo bategetsi n'amareta bafite intumbero yo gufasha abanyagihugu banyarucari wumva bo itinyira iki erega ntangorane ayo masentare afitaniye n'amareta ahubwo abategetsi nibiteho inyungu zabo barongoye muheze murabe ko haraho bahurira n'izo sentare
And they should go ahead and do so.
N'igihugu cy'Uganda uwo mucamanza mushasha aturukamwo nikirabagiza iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha Balungi Bosa asigura ko igenwa giwe yerekana ko Uganda bwahinduye ingendo
I think that the fact that the government of Uganda agreed to nominate me
ati nibaza ko kuba igihugu cyanje cy'Uganda caremeye kungena yerekana ko cahinduye ibyiyumviro cari gifise kuri iyo sentare bisigura ko imigenderanire ubari myiza yamaraje we nagenywe kugatwe kanje kandi nzokora akazi kanje ntaravye uko igihugu iki canke kiriya kibibona nibaza ko n'abategetsi byo sentare mpanabyaha mpuzamakungu bagiye gukorijwe n'umutaga kugira ngo imigenderanire ibe myiza kurusha mu bihugu bitandukanye kugira n'abacamanza bakore akazi kabo atampungenge
and in confidence in the court
uwo mukenyezi agiye gukorerira he avuye muri sentare ya Afrika ijeje ugateka kazi na muntu yari yahaje mu mwaka w'2014 imbere yaho yari muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashyiriwe u Rwanda gucira imanza abakozi ho nyabwoko ry'abatutsi muri 94 muri ico gihugu yahamaze imyaka 9 n'igice kuri uyu wa gatanu niho yarahira I Lahe kugira ngo atangure amabanga yiwe yari kumwe n'abandi bacamanza bashasha muri iyo sentare ya CPI batanu bari Moren Arapinigansu wo mu gihugu ca Bene uwo yari mu mugwi wa ONI wakoze amatohoza ku vyerekeye honyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 111835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Nya wa sport n'imikino twashikiriza sport n'imikino mu karere mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda aradushikiriza amakuru mu Rwanda.
Muri championa y'umupira w'amaguru mu kicyo cy'ambere mu Rwanda, imikino igeze ku musozo w'igice kibanza phase aller. Kwa gatandatu w'icyumweru gishize habaye imikino ibiri. Ikipe ya Bugesera FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego biri ku busa ku kibuga cy'Inyamata mu Bugesera. Kuri Stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu ku busa. Ejo ku cyumweru kuri Stade Olamitie kumumena, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Amagaju FC ibitego bibiri ku busa. Rayon Sport nayo yatsinze Marine FC ibitego bibiri ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino wabereye ku kibuga cy'akarere ka Kirehe, ikipe ya Kirehe FC yatsinze Police FC igitego kimwe ku busa. Mu wundi mukino, ikipe ya Sunrise yatsinze Miroplast ibitego bibiri kuri kimwe igikondo. Uyu munsi kwa mbere, ikipe ya AS Kigali irahura na Musanze FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino usigaye w'umunsi wa 15 w'i championa wagombaga guhuza ikipe ya APR FC na Espoir FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo ejo kwa kabiri. Gusa amakuru akomeje gucicikana avuga ko uyu mukino ushobora kwimurwa, bityo ikipe ya APR FC ikaba yakomeza kongera umubare w'imikino y'ibirarane. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 15 wa championa, ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 28, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Rayon Sport n'amanota 27. AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 26, ku mwanya wa kane turahasanga Sunrise ifite amanota 25, Police FC ni ya gatanu ifite 22, ku mwanya wa gatandatu hariho APR FC ifite amanota 21, Etincelles FC ikayikurikira ku mwanya wa karindwi nayo ikagira amanota 21. Ikipe ya munani ni Bugesera FC n'amanota 20, iya cyenda ni Mukura Victory Sport ifite amanota 18. Mwanya wa 10 turahasanga Musanze FC ifite amanota 17, Marine FC nayo ifite amanota 17 ikaza ku mwanya wa 11. Ya 12 ni Kirehe FC ifite amanota 15, ku mwanya wa 13 hakaza Espoir FC ifite amanota 13. Ikipe Amagaju FC ikurikiraho ku mwanya wa 14 n'amanota 13 nayo, Miroplast ikaza ya 15 n'amanota 12. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni ikipe ya Gicumbi FC ifite amanota 11 n'umwenda ibitego 14. Tukiri umupira w'amaguru, kwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo hamenyekanye abakandida babiri bagomba guhatanira kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Akanama gashinzwe gutegura amatora katangaje ko abo bakandida ari General de Brigade Jean Damascene Sekamana na Louis Rurangirwa. Uyu musirikare mukuru uri mu kiruhuko cy'izabukuru Sekamana avuga ko yiyamamaza aturuka mu ikipe ya Intare FC ikaba ari junior y'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC. Yakunze kugaragara mu buyobozi bw'amakipe anyuranye hano mu Rwanda nka Kiyovu Sport, Bugesera FC, Intare FC n'Amagaju FC. Ku rutonde rw'abantu bazafasha Sekamana kuyobora naramuka atsinze, haragaragaraho abari batanzwe na Vincent Nzamwita wakuyemo akekarenge mu matora aheruka. Ibi bikaba bitera bamwe mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru mu Rwanda kwibaza niba uyu mukandida naramuka atowe azazana amatwara atandukanye n'ayo azabasimbuye. Ku rundi ruhande, umukandida Rudoviko Rurangirwa yabaye umusifuzi ku rwego mpuzamahanga, azwiho guhagarara yemye ku gitekerezo cye. Ubwo yari ari mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda, yigeze kutabyumva kimwe n'abayobozi bakuru b'imikino mu Rwanda kuko ngo bashakaga kumurenganya. Icyo gihe hari hamaze kubaho ibice bibiri bihanganye muri komite, hanyuma Rurangirwa akavuga ko Minisiteri y'imikino ishaka gutonesha igice cya Kayitsinga Alexandre bari bahanganye. Hambere aha, Rurangirwa Rui aherutse kwandikira ubuyobozi bukuru bw'igihugu atanga impuruza yerekana amakosa y'umuyobozi wa Ferwafa ucyuye igihe ariwe Vincent Nzamwita. Yavugaga ko niba hatagize igikorwa, umupira w'u Rwanda uzarushaho kwerekeza aharindimuka. Aya matora ya perezida mushya wa Ferwafa azaba ku itariki ya 31 muri uku kwezi kwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tukubitire mu Burundi, mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka hadushikiriza amakuru ya siporo n'imikino mu Burundi.
kumunsi wa gatandatu w'indwi twari turangije hasozerewe mu nyubako z'ishure y'imyuga ETS Kamenge inyigisho zo kwinonora imitsi zatangujwe mu mwaka uheze wa 2017 n'umunonosi rurangiranwa Francine Nsaba izo nyigisho zahawe abana bakiri bato batowe mu muhingo itandukanye y'igisagara cha Bujumbura uwo munonotsi kazi avuga ingene uwo mugambi wabuyumviriye n'abamufashije
abana twagiye turagikorana iki gikorwa n'abana abasanzwe bafashwe mu mugongo n'ishyihamwe Play International abana basanzwe bari mu cyo bise Espace Ami des Enfants ama iki gikorwa canje kikaba cyatanguye mu kwezi kw'indwi mu 2017 tukaba tugiye kugisozera uyu munsi mubona turi ngaha hanyuma ico gikorwa kikaba cashikikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF isanzwe yitaho agateka k'abana
kunambamye urwaruka ruvuga ko rufise kugira rutere imbere mu byo gusiganwa n'amaguru Francine Niyonsaba avuga ko nawe izo ngorane yazibayemwo agasaba urwaruka ruriko ruramenyerezwa gushyiramo ingufu n'umwizero kwejo canke hirya y'ejo ruzoshika ku byo rwifuza
nabigishije ndababwira ati munyaje yiwanje iyo navuye ko navuye mu muryango Kenya yuko cyashikaje nkabura n'ibyo gufungura yuko nagiye ndaca mu ngwane zitandukanye haragera yaho novuga yuko nagera mu mahiganwa bakansiga ariko nkavuga nti naho bansize ejo nzobandanya kugira ngo shobore nanje gutsinda ako nakarero nahaye ugwaruka nababwira nti ishaka n'umwete nibyo hingi gisoko giterambere
kuri uwimana naho ishiramu ryo gusiganwa n'imodokari club automobile ryatunganije mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa ryo gusiganwa baca mu mitego ihiganwa ryabereye kwibarabara gitiriwe ukwikukira ku Burundi abari bitavye iryo higanwa bari 14 uwabaye wa mbere ni Murundi ari rya mbere yitaba iryo higanwa ryo gusiganwa n'imodokari bijeje Onesime yagaragaje umunezero ahajije kuronswa ubushimwe
cyane cyane ndanezerewe no gukina bibaye no munsi ndaryohewe n'ukuri n'ibintu ntari nizigiye naniteze nabigiyemo kangeze neza bayi wambe ndashimye ku myaka yanje mutamanka jewe biraryoshe
mu mazi yacu ngahe mugendesha imodoka
jewe ndahitanga kugendesha imodoka ngiri moto mugabo competition ndayigiyemo ubu bwa mbere ngira competition
mwari muri competition tayaroshe muca mu mitego n'izihe ngorane wagize
mbo ingorane nagize n'ibintu bya reflex kubera imyaka hanyuma n'imodoka yari kuze najerewa ndakuze yego ni ingorane nk'izi
arugi club automobile abatunganije rino higanwa mu bashimira gute
bwo ndabashimiye cyane kuko ni ibintu byoroshye bona abantu baje kurorera natwe twaryohewe n'abantu bose baryohewe byari byoroshye ndabashimiye no kuri babandanye ahubwo bagira kandi mahiganwa menshi tubitabe
abatazi yuko kugendesha imodoka umuntu ashobora kubikuramwo nk'ibyironse ubabwira iki
ubabwira ko bagerageza naje kangeze none bana ko biragize nabaye wa mbere
ngo ni iryo higanwa ryo gusiganwa n'amamodokari baca mu mitego hari haheze imyaka ine ritaba ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyabitumye Negamiye Ado icyaba baca umunyamabanga mukuru wa Club Automobile avuga ko bibanze cyane ku yandi mahiganwa yo gusiganwa ariko ko n'iryo bagiye kuritunganya uko umwaka utashe
cyane cyane twari twashize ingufu mu byerekeye rally ngira mwara mubibona yuko tworganiza rally ama nico gituma uburero twavuze tureka duhe umwanya abakunzi b'uyu mukino wo gusiganwa n'imiduga nabo bakaza bagashobora guhiganwa nico gituma twabikoze gutyo urumva tuzogerageza turabikora uko iminsi iziragenda
kuvuga ko kumwaka kumwaka rari nk'iyo guca mu mitego mu giye kwibandanya mu itunganya
turagiye kuza turatangura gutunganya iyi slalom uko umwaka ugiye urataha kugira duhe akanya n'abakunzi b'uyu mukino ko boza baraza guhiganwa n'abandi nkuko mwabibonye watsinze abandi umuntu atawuragiriye umukino rero dushaka kwereka n'abandi bantu yuko nabo twugura imiryango bashobora kuza bakaza barahiganwa nabone
Club Automobile yanaboneyeho n'akaryo ko kumenyesha abakunzi b'ihiganwa ryo gusiganwa n'amamodokari ko hari ihiganwa ribarindiriye mu kwezi kwa kane kuza iryo naryo rikazobera mu ntara ya Ngozi aho abasiganwa baziruka ibirere birebire Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
aho duheraje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha
turabashimiye mwese mwaduteze amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalala Imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.